kubw'urongo y'urwego rw'igihugu rujeje guteza imbere Burundi Agence de Développement du Burundi ihangiro nyamukuru no guteza imbere ubutunzi bw'igihugu ku buryo igihugu kizohora citunganiriza imigambi kitarinze kurindira ifashanyo mva makungu ubona ko nyinshi zahagaritswe n'abafashe igihugu nk'uko urwo rwego rubivuga. Mu kigano yahaye abamenyeshamakuru I Bujumbura, Desire Musharitse yavuze ko mu mezi atandatu aheze icyo kigo cashimikiye mu korohereza abagwizatunga.
Hashinzwe amashyirahamwe 2673 abantu biyandikishije ku giti cyabo abo twitare personne physique nabo bakaba ari 2255. Mu bijanye n'uburusho ikigo ADB cyatanze impapuro 21 zitanga uburenganzira bwo kuronka uburusho, hakaba hagekanije umutahe ungana miliyaridi 354 n'imiliyoni 885,000 mu mafaranga y'u Burundi. Ubuzi buzotangwa bukaba bungana 916. Muri ayo mashyirahamwe 21 yaronkeje uburusho, 10 niyo mu gisata cyo guhingura, akaba afise ibice 60 kwijana by'umutahe wose.
Nawe biruko abagwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta nk'ishyirahamwe Oricom babona ko igihugu gitanga uburusho burenze ubwategekanijwe n'amategeko. Gabriel Fyiri atwara Oricom arafise amakenga no kubuzi ikigo ADB cemeza ko bwatanzwe mu gihe hatibonekeza ubushomeri bwinshi mu gihugu.
Mugabo bo bavuga yuko batanze akazi baravye mu mpapuro, mugabo ugiye kuraba ku rubuga uno munsi urugero rw'abashomeri mwa kino gihugu cacu ruri hagati ya 35 na 68% kwijana. Ibitarigera bibaho kuva Burundi bwitwa Burundi mwa kino gihugu cacu. Uburundi uno munsi buri mu bihugu bibiri vya mbere bifise urugero rw'ubukene burenze burenga mbere ku bice 70%, kuko iyo imitahi hari ibintu by'amafaranga y'agaciro cyane cyane amafaranga y'igihugu aragira akamaro. Bije ya leta bavuga yuko ku mwaka kizira kurenza uburusho bw'imiliyaridi 18 mugabo bagaca batanga hagati y'imiliyaridi 100 to 200 ku mwaka, ariko ababikora ntibabibazwe ntibabihanigwe. Twebwe tubona ko ibintu by'ibiturire n'ubusuma arivyo biri imbere cyane ku buryo atasoko nimwe ishobora gutangwa hadashizwe imbere ibintu by'ibiturire.
Aha Desire Musharitse atwara ikigo cy'igihugu kijejwe guteza imbere Burundi arahumuriza ko icyo kigo cishikira ku rubuga
intumbero yo gukurikirana uburusho butangwa ko bukoreshwa icyo bwasabiwe. Hatanzwe impapuro mfata kibanza 74 izo twita certificat de conformité. Ikigo ADB kiragendera amashyirahamwe yahawe uturusho mu ntumbero yo kwirabira ibibazo ayo mashyirahamwe ahura nabyo, kuraba aho abanyamitahe bagejeje ibikorwa biyemeje, ukuraba ikoreshwa ry'uturusho bahawe, kwirabira ubuzi bumaze gutangwa, hamwe no kwigira hamwe ibyokorwa kugira ngo bitore umuti w'ibibazo baba basanzwe bafite.
Kugira iterambere rishike mu bisata byose by'ubutunzi, ikigo ADB kimenyesha ko catandukiriye n'urudandazwa rw'ubuki n'ibindi bitari bimenyerewe, yamara byinjiriza igihugu amafaranga y'agaciro.
Ihayanisha gurishwa ry'umwimbu wavuye mu vyamwa, imboga n'amashugwe mu ntumbero yo gushira ahabona umwimbu uva mu vyamwa, imboga n'amashugwe. Kwerekana abakoreye muri icyo gisata n'uturusho twabo, kurabira hamwe intambamyi abarimyi n'abahingura ivyamwa bahura nazo. Harabaye kandi uruganda rwo gukarihiriza ubwenge abavumbi mu ntumbero yo kugwiza ubuki bushobora gushorwa hanze y'igihugu. Kurabira hamwe intambamyi zo gushorera hanze icamwa kivuka mu Burundi.
Umukuru w'igihugu nawe nyene yaheruka gushikiriza kwihangira ugiwe ari gukora uko ashoboye kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwisononure, yamara arahuza n'abagwanya ibiturire ko akira gahaze kubera atibonekeza abasesagura amatungo ya leta n'abajya ibiture canke abaca mu kinywabi mu rudandazwa rw'amagendo. Aha ikigo ADB yemeje naho nyene kuyishikira kugira ngo abaca mu kinywabi bigishwe neza no gukora urudandazwa ruzwi n'amategeko bagatanga n'amakori. Pierre Clavenio, Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.